Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ndabaramukije namwe bagenzi mwese muduteze amatwi. Muri kumwe na Oriane Tangishaka kuri uno munsi wa kabiri. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri metero 22. Mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika. Site yacu ya internet ni www.radioyacu.com. Ku mbuga za Facebook na Twitter zacu turi kuri radio yacu VOA. Numwanya rero tubashikirize ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi amasaha ya saa 10 ibujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda gushika saa 11. Kwa kabiri twihweza ubuzima, ibibazo, ibikogwa, iterambere n'ibindi byinshi by'umukenyezi n'umwigeme. Kazi neza rero mu kiganiro cy'uyu munsi aho tugiye kuganira ku nyungu intambanyi cyane ibindi byinshi bijanye no gukora umwuga n'urudandazwa nk'abakenyezi mu bijanye no kujisha muco bita cooperative. Kazi neza mwese.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi rya Amerika nkuko muvyumvise no wa mwanya tubashikiriza ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Bujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mbega kuja muri cooperative bifise akahe kamaro cyane cyane ku buzima bw'umukenyezi cyangwa umwigeme mu gihugu hagati? Umwuga wo kujisha uroroshe, bifata umwanya ungana iki kugira ngo uwige? Ibikoresho byo kujisha, ibiseke, inkoko, amasaho, ibisharizo byo mu nzu n'ibindi biva hehe? Bivamo bihe bitegwa? Cooperative iza gufasha gute? Ni bimwe mu byo tugiye kwiga mu ntumbero yo gufasha umukenyezi n'umwigeme kumenya bimwe mu bintu bishobora kumufasha kwisununura. Kuri ivyo rero twatumiye abatumire bagiye kudufasha kumva vyinshi no kumenya vyinshi kubijanye n'uwo mwuga. Twatumiye abari muri cooperative des professionnels de l'artisanat de Bubanza, CP Abu Mumfunyapfunyo, ni ishirahamwe rikoreshamwo abakenyezi batari bake, abakenyezi bashika ku 215 nkuko tuvyumva, rikaba riserukirwa n'uwitwa Jean-Marie Ndayizeye mu gihugu cy'u Burundi. Kabari umutumire wacu no munsi turi kumwe kandi mu kiganiro na Nishemezwe Pascazi, umwe mu bakenyezi bagize iyo cooperative, akabari mu ntara ya Bubanza mu buraku bw'igihugu cy'u Burundi, akabari mu basanzwe bakorera ibikorwa byo kujisha muri iyo cooperative. Reka rero tutarinze kurandira twakire abatumire bacu. Mushinga nahe Jean-Marie Ndayizeye ngaho mu Burundi Bujumbura, uraho neza, kaze mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi.
Murakoze cyane kuduha akazi.
Muraho neza ngaho Bujumbura.
Ego turamahoro, tumeze neza.
Byiza, ni byiza.
Ameze neza n'akazi bakora.
Reka twakire n'umufaso ni Nishemezwe Pascazi aho mu ntara ya Bubanza mu Burundi nyene, mu buraruko bw'u Burundi. Kaze neza umufaso.
Mahoro.
Ego, ibubanza byifashe neza. Reka
bakariho. Tubamerewe neza cyane.
nibyiza nibyiza iyo hari amahoro n'umutekano n'ikintu gikomeye kandi ikintu cyiza cyane. Reka rero tuje mu kiganiro nyezina mpere kuri mushinga ntahe ndayize Jean-Marie haserukira iryo shyirahamwe iyo koperative yanyu. Mushinga ntahe ndayize yitubwire umwanya mumaze mutanguye ibikorwa bya koperative yanyu muri make bitunganyije gute?
Murakoze cyane. Mu isanzwe koperative yacu yavutse mwaka w'2017 mu kwezi kwa kane, hanyuma koperative yagutse igizwe n'abamama benshi bagera ku 215 hamwe n'abagabo 5 bose bakora ibintu bijyanye na vaneri, ibintu bijyanye no kugisha. Gusa hari ikindi kiyongera ko cyari tubimenyerewe no mu Burundi mbere, cyika mu Gifaransa gukora akantu kameze nk'impuzu mu muhivu, mu byatsi by' umuhivu. Kisaje do hafi mu Gifaransa, hanyuma rero twebwe turakora nyine koperative ya Rwanda ni gikora mu buryo buke buke bari bashoboye kuronka n'inyishye twari twarose umwanya muto utari muto. Ubuhinga turashaka kubumenya, hanyuma turakora rege twize ubu hageze aho dushaka gukora ibintu byiza cyane bishobora no kwisora
nk'umuzamahanga. Ego, mwakoze cyane. Mushinga ntahe ndayizeye uno munsi ndipfuza ko dusigurira abakenyezi canke abigeme kumurera abatwumva bose bataramenya neza uko amakoperative akora n'akamaro kazo, cyane cyane iyo ziza zije kugerageza guteza imbere abo bakenyezi. Koperative niki ikora gute mu bisanzwe?
Aha, okay, reka ntacyo nkere ku ntango ingene koperative yacu yabayeho. Kukurumva koperative yacu yaje mu mugambi wa FIDA. FIDA nibaza ko muyizi ni zifikishara mu Butaliyano, wari umugambi wisanzwe wa leta wo gufasha abanyagihugu kwiteza imbere inyuma y'intambara. Hanyuma rero twebwe baki badushyiramo nk'abajene cyane cyane rejene batagira akazi, umugabo batoye kuvuga rejene kapabule bashoboye gukora ibintu by'agaciro, umugabo batagira akazi batibashaka rero ko duce tugira izo foromasiyo cyane cyane zo gutunga icyo bita leadership, iyo gutunga amakoperative, uburongozi bwiza, intwari ibereye, ibintu nk'ibyo twarabyize turabyiga nk'amezi 6 turiko turiga ingene dushobora gutunganya neza amakoperative, ingene haba uburongozi bwiza, ingene dushobora hanyuma turiga rero na foromasiyo y'ibintu bijyana no kugisha, ibyo bintu byacu byo kugisha turabyiga ikingo kigera ku mezi 4 dufashwe umugongo n'uwo mugambi nyine wa FIDA ikiye mu gisata bita Prodefi. Hama tuhejeje kuri ya foromasiyo nta kindi twakoze bakiba tubisaba yuko dushinga koperative. Acho ari se akode singa makoperative ama trashinga ikoperative yacu ikora ibintu bijye no kugiye. Hanyuma twarashoboye gukora ibitari bike mu gusa uwo mugambi ntiwaba ukibandanya neza kuko hariho ibyagore ntitwari tukibandanya nawo mugabo twibwe kubera ubumenyi twari twarose n'ubuhinga twari twarose twarashoboye kubandanya ya koperative irabandanya yirondera amasoko. Hanyuma ikindi rero ku bijyanye n'icyo cy'abakenyezi ni ave tena makoperative bijya bintu byo kugisha abakinyi cyane cyane nibo bari bamenyerewe muri byo babikora. Iyo bari badushyizemo gusa kugira dushore n'imiburibu kuzobafasha atreye uwo mugambi uko wari ufite ikiringo tuzomara kugira dushoye gusa tubafasha kurondera amasoko kugira kuzoba ko benshi basanga bamwe bari no kwiga batize kumbura ibyo bibagora kurondera amasoko mu bantu bavuga ururimi rw'Igifaransa n'Icyongereza kumbura. Baradushyiramo rero nk'abantu mugana tuturagira foromasiyo mu bandi ama tuca icyo bituma twabandana igihe tugerageza kubarondera amasoko hirya no hino, hama bobo n'abakozi bari ngaho kandi babishoboye. Hanyuma ku badamu rero no kwishyura yuko nakuri haba mu burongozi bwa koperative haba mu bikorwa bya koperative nibo ba mbere nibo ari prioritaire mu bikorwa. Gusa ikintu kimwe novuga kuri icyo cy'abakenyezi nyene nuko twebwe nko muri cooperative yacu inabo benshi kwanze iyo rero bitageze neza ngo bashobore kuronka amasoko cyangwa ibikorwa bikwiye niho tubabonera ikibazo sino ahandi twabona byari bimeze neza barashobora gukora twa tuntu bakadandaza akiteza imbere gusa ingene amakoperative ashingwa n'icyo ngire ngaruke ko gatoyi koperative n'abantu bajya hamwe bahuje ikibazo basangiye ikibazo hanyuma bagahita bashyiraho komite nyobozi cyangwa conseil d'administration ibyo barongora mu bikorwa byabo bagashyiraho na komite nshingwabikorwa cyangwa komite de surveillance mu gifaransa iyo komite rero igakigira araba ko ibikorwa bigenda neza cyangwa bahita nkenguzabikorwa mbere ama rero komite zibiri zirakorana hari imwe mu kwezi iyo bibaye ngombwa cyangwa rimwe mu mezi atatu cyangwa rimwe mu mezi atandatu bivanye n'ingene ibikorwa mufise bimeze cyangwa ibikorwa mukeneye kuvuga nako hanyuma mugatunganya abo bantu rero ayo makomite yose abiri twe turayafise muri koperative yacu kandi muri komite y'abantu cumi harimo abagabo babiri bonyine kuvuga ni abamama n'abakobwa nibo bari priorite nibo bafite izo komite nyamukuru hanyuma rero ikindi navuga ni iki ni uko iyo koperative inyito zivutse ziba zikeneye kumbure ko zijya zironka direritema abafata mugongo cyangwa umutahe w'ibanze kubera abo bamama rimwe na rimwe basanga ari abantu bantawe nikora cyane uburyo bafise ariko nibaza ko twebwe n'indongozi cyangwa na komite ya koperative baragerageje kurondera amasoko hirya no hino turashyika n'i Bujumbura turaronka ikibanza hariho umuwundi mu mama nyene afise aserukira ishyirahamwe bita diyashere twari ibintu hanze y'igihugu ibintu by'imizigo muri santere zirahi Bujumbura yaduhaye ikibanza kuri gusa kubera yabaye interese y'ibikorwa byacu dukora araduha ikibanza araduha amameza yiwe atari make nk'imeza nka zitanu muri galeri yiwe kuri gusa turahakorera ubuguye bari bafite abantage yuko bakoze ikintu ntibakikomeza muhira gice kijya ku isoko kandi ahantu hameze neza hari afite hari sirikirasi y'abantu batwara ibintu hanze hari igihe baza nk'uko bakoze dusa neza bakadutwara twose kumbure ugasanga baba mama gatwa baronka icyo gufungura n'icyo gufungura abana kumbure n'umwana yari yabuze agakayi kwishyura agace karonka
ego birumvikana neza
hanyuma rero ego rero nari mvuze ati koperative kimwe gusa sindi wari wambagije ngo ukuntu itunganije musare koperative abo nimba ari komite nimba ari iki bakora bitanga ku neza y'abandi icyo kimwe twese ni ukuvuga muri nimba habaye komite nshingwabikorwa na nshingwabikorwa nta gahembo bategereza kuba bafite kandi nta n'agahari mugabo baritanga kugira koperative ishobore gutera imbere bakora ku neza ya bagenzi babo ibyo rero turabikora ibyo dukora byose tubikora ku neza y'abandi ku neza y'abanywanyi ba koperative hanyuma tugakora bigashimwa bikagenda neza baba mama bagafite gufungura hanyuma iterambere mugaryoryo riba rirya rusange iyo bigenda neza nuko murakoze murakoze
murakoze cyane nibyo nari nifuje yuko mushika ku mizi kuko rimwe na rimwe mu gihugu hagati hari igihe umukenyezi umwigeme bayiko yiyumvira ati mbega ko nkunze kumva ibintu bijyanye n'amakoperative kuyajamwo akamaro n'akahe bikora gute nk'uko bidusiguriye kuba twumvise amakoperative nuko kuja hamwe kw'abantu bagakorera hamwe ku nyungu rusange bakashobora gutora umugambi cyangwa umwuga kugira ngo bashobore kuronderera amasoko hamwe hanyuma umwimbu wavyo bakawusangira urakoze cyane ama kubijanye no mu gutangura ibikorwa byo gutunganya koperative yanyu byari byoroshe watubwiye ko mwaciye mu bihe bitandukanye byari byoroshe kugira ngo mubisigurire mu kibano abantu abakenyezi bashobore kubijamwe uko ndabivuze muri uwo mugambi n'iyo structure mwari mufise byari byoroshe kubyira abantu ngo bifatanye namwe
aha twebwe byatugoye cyane 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 mu ifo ko habaho imboneza harimo the family day bashobore kubimboneza baragerageza barahamagara abandi bagenzi babo baraza babyiga baze kubyiga icyo tukiri muri formation numva barabaha akantu duhera dukeye nka demire sensa ibihumbi bibiri na mirongo itanu ku munsi bakabagaburira sita hanyuma kundwi akagera bategereza gute baza bakeye babyitaba cyane umugabo urumva igitigiri cyaba kibiri mite giharuye ntibarenze urugero bafashe nk'ahantu mirongo irindwi na batanu baba ari abo nyene amaduhegiye foromasiyo rero niho twagiye dushinga iyo koperative abandi rero batanguye kubona ingene babandi babishyemo bamerewe neza atawubura icyo afungura atawurara ubusa icyo akeneye asigura agatenge keza arashobora kukagura kubera utuntu tw'iwe ariko arakora burya abandi kandi bari bakurikira rero baguma baza basaba dushyiremo natwe twigere bishoboye kubandanyira ibikorwa murimo mudushyire mu bandi amaduha tubabwira ati nta birebire tunabasaba mbere ubu ubu uyaduha tubasaba gusa nk'ibihumbi nka cumi byo kugira abagore udukoreshe tw'ibanze hariho imihigo hariho ibyatsi bita inshinge bimwe basanzwe batema hariya ahantu hegereye mu misozi miremire ubwatsi bw'ishinge imihivu cyangwa ubugwege bumwe buva mu bintu by'ingagari bityo ubyo bintu ibyo byo tubasaba nka dimire tubigisha nk'amezi nk'atatu aba ashoboye gukora ikintu cyiza amaso tugatumushyira mu mwana agakora
urakoze cyane hama mbere y'uko mpindukira ku mupfasoni nishemezwe reka mbanze mbaze none mutunganya iki ibikoresho muriko murategura muri koperative n'ibihe mujishiki neza na neza bimeze gute
twebwe bisanzwe twaragerageje turarengana gatoyi turarengana bya bintu bya kirundi byacu bimwe kama bahora bagisha kera abo mu minsi ihede turakora ibintu bivuye ku bicapo uwana ashaka mvamakungu ibicapo bitandukanye cyane cyane ibintu byo gushariza mu mazu bayita de corbeau cyangwa de decoration mu gifaransa hanyuma ibyo uya tubikorera ku bicapo swati umukiriya yazanye swati ibicapo dusanganywe twigiye ko ibyo rero tubikoze nibyo bishobora guca bisohoka ku isoko mpuzamahanga mvuze recorbedo de paul mugabo hari izindi ubundi izindi paniye cyangwa ibindi bintu bimeze nk'uduseke tudasanzwe tumenyerewe wanashaka mu Burundi usanga dufise n'amazina y'icyongereza hari izo bita ridid box hari izo bita paniye spirale hari izo bita ibintu usanga bigera henshi ugasanga ni utuntu tunyara ari nka dutatu gusa ari utu watsapu two gushyiramo ibintu birya bintu by'amahereni ku bagore ibikomo iki bakabikamo utwo tuntu ugasanga ni utuntu twa dekoro aho badushyira ni utuntu tuba tumenyerewe ino mu kibano cyangwa hafi mu bihugu tubana icyo bisaba rero ko batwigishije ko twigishijwe n'abantu bavuye muri amerika icyo bisaba ko turondera amasoko kure cyane yacu ni ukuvuga iburaya amerika iyo iwanyu n'ahandi n'ahandi icyo bisaba urumva ari ibintu dukora si bya bindi byo mu kibano bya biseke tuzi ibyo bakora mu nyuzi cyangwa mu ntuze mu bakora muri birya bintu by'ugwafu ni ibindi dukoresha imihivu ariyo bita rafiye mu gifaransa tugakoresha sezare ariko bita ubugwege mu kirundi tugakoresha ubwatsi bw'ishinge bumwe buva ku misozi miremire ahantu usanga hatamera mugabo ubwo bwatsi tujya tubukoresha bukagira icyo bukoze kandi bukora ibintu byiza cyane
urakoze cyane
rero
Ego, reka mpindukire mpakanya Madame Pasikazi nishemezwe. Madame Pasikazi, urumwe mu bakenyezi barenga amajana abiri bari muri koperative yagiye hamwe kugira ngo mushobore kugira ibikorwa byo bafasha kwiteza imbere ngaho mu ntara ya Bubanza. Watanguye gukorana ni koperative ryari, byagenze gute, ubona karusha rakahe muri make? Ni Madame nishemezwe, muratwumva? Halo?
Mugambi wacu. Ui.
Ego?
Mugambi wacu watangu ye mkwale la tuwezi kwa la hamu ye buhumbi ye na chini mindu. Tukabatura badane beshi chane chumi na watan na chumi na watan na bagabo watan. Halo?
Ego, ndakumba?
Tukabatura hamu ye twasuri hamwe twese dukora mu gambo umwe, tugakora muri koperative imwe twese, akabaho ukwitanga k'umuntu ari muri komite akitangira bose. Hamwe hari kanturose twese tukajya hamwe tukakaronkera hamwe twese tugasabikanye kubera ubuvema hari ubukene hata gidu itanga ubukene kweri bwari nziye muri koperative.
Ariko ibikorwa birabandanya, mubandanya guhura, mubandanya kujisha. None nk'umwuga wo kujisha ku uri kora wumva yipfuza kumure kutangura kuwiga, ufata umwanya unganuke mugana gute? Ndumvise mushinga na Jean Marie yavuze ko kensho sangare nka meza 3 biba byoroshe umwanya ni nk'uyo kugira ngo wige kujisha nk'ikigiseke n'ibindi byinshi cyane twabonye ku mbuga ngurukana mu binyi mukora. Allô?
Bintu byerekeye kujisha biragoye. Biragoye cyane kukubera nk'ubu nta nguvu nyinshi dufise kubera ubukene bwinjiye mugabo ku mezi abiri cyangwa atatu ku muntu aba duhaye komande ibintu turashobora kubimushyikiriza bivana komande baduhaye n'ibingana. Hanyuma ku bintu byerekeye ibikoresho tutatubwira nk'umuntu ashaka kwinjira akinjira ku 10,000 kubera ubwande twe twinjira ku mugambi wa FIDA baradufasha bakatugaburira saa sita hanyuma umwe wese akabandikirwa 2,500 ku munsi. Mugabo ubu rero nta nguvu bashobora kugira kubera nabo baraza ayo mahijombi cingana uwemeye kubitanga acadehukirwa kubera avuga ati none niriwe ndagisha muhira naho bimeze bigenda ukundi kuntu aca hitamo kubihagarika agaca yemera ya mahera kuyaheba. Natwe rero urumva ca tubiraba kubera nawe ntaza dushavura ngo twamutwaye amahera yagekeke cyabasubize.
Ego, ni byiza kumbure ko mufise ubwo buryo cyangwa ubwo bushobozi bwo gushobora no kunasubiza amafaranga baba baratanze kuko aba yaramaze kwinjira muri koperative gukora ibikorwa bitandukanye. None nk'iyo ibintu mwajishije bigenze neza mukaronka isoko bikagurishwa, ugereranyije nk'uburyo bwinjira iyo hageze ko musangira bungana gute kugira ngo mwifashishe muzima bwa misi yose?
Nk'iyo turose nka komandi bakaduha nka avansi kenshi ca tuyigura ibikoresho hanyuma tujisha ibyo bintu tukabiha uwo yaduhaye komande akacaduha amafaranga aba yasigayeyo. Ni ukuri turaronka kweri ubwira mu rugo tukaronka nka twebwe abakenyezi kweri n'abagabo bati ntibidoga cyane n'ukuri ntibidoga turaronka nasura nk'ibishimishye cyane turaronka
yo kwifashisha gufungurira abana n'ibindi. Ego birumvikana ko kuri benshi baba badafise akazi cyangwa badafise aho barima bari kintu ciza igikorwa ciza none hari nzitizi muhura nazo mu bikorwa byo kujisha hari kumbure uko kushobora kubona ko inyungu itinjiye izindi nzitizi zoba zihari umuntu yo kwitega muri cooperative nk'izindi n'inkizi
ezi zitizi hari harige bishika Mungu natwegwa badana turafisha abana baje ku ishure. Hari gihe bishika abana bakaje ku ishure nko mu kwicenda atakomande tufise. Abana keshi hari gihe bamwe bamwabye abana benshi batashobora kuja kwiga. Cyaba hagenda hamwe bashobora nko kuronka nka kadene bahagatora. Ugaca usanga abana bagiye ku ishuri wa muntu barasanga na wa muntu aramufashe kubera iki. Aho yahora kura atabwo arose. Baya turonka twatu kwa dukomande twaramaze gusibya nk'amadeni urumva nta nico urumva bari kivuza nige nabana bamwe bano kwishyira batagenda bace baheba ishure mugani gake bishika
birumvikana birumvikana kuko cyane cyane ko nubunye ikiza ca coronavirus gisa ni charge kunyura ibintu uko byari bisanzwe bimeze reka kumbure mpindukire kumushinga na ndayize numve uko mwaba mwaravyifashemmo muri ivyo bihe amushinga ntahe covid 19 yarahagaritse ibintu bitari bike mu bihugu byose mweho murakora ibintu kumbure bikundwa n'abanyamahanga bamukira rugendo abantu baza mu gihugu bakagendera igihugu canke n'abarundi baba hanze y'igihugu baza babikunze bakabigura ubu rero mu gihe cha covid byasa n'ivyagabanutse byasa n'ivyahagaritse none mwavyifashemwe gute amasoko byagenze gute
murakoze cyane kuri cyo kibazo mumbagije hanyuma covid 19 nta bantu namwe itakoze ko natwe ko defo ariko rero yet kwari kwagiriwe amahirwe gatoyi gusa nyene kubera twari tumaze kuronka akabanza ahantu habona umuntu ashobora kuza produsa yacu ikagenda neza hanyuma rero ntitwigeze ntitwagiye mu bibazo birenze cyane imana yaradukingiye kuko twamwiye duza turaronka udukomande duto duto nawe twavuze ngo ibintu bikundwa n'abantu bo hanze ubu n'abarundi bacu naha mu kibano baratanguye kuza barabikunda barabikunda vyema cyane mbere iyo yaba twari dufise uburyo bukwiye tukaguma dukora amaproji menshi amadesi menshi afete turagira ikibazo gusa cya materiyele sino no mu kibano barabikunda cyane hama rero twarashoboye kuza turaronka duke duke yoma ntibyagenda nk'uko byateza kugenda kubera ikiza cyateye mugabo nta wigeze asonza ku buryo yogeraho agira ikibazo kirekire baragiye bararonka duke duke twaza turaronka twa dukomande dutoyi twa mu kibano wa muntu akeneye akadekoro mu nzu iwe k'ibintu bidasanzwe bimenyerewe twatumukorera wa muntu akeneye naho caba akeneye igiseke twatumukorera naho yaba akeneye dankoko ry'ugwavu bashyiramo bashyiramo ibintu by'ibifungurwa za kera tukamukorera ko naho muri koperative iraguta nimwe babishoboye bamwe bazi ibyo bashoboye abandi barafite hafi ati ibikorwa usanga bigabuye umwe akeneye akabuwate yo gushyiramo amabiji tukamukorera tugatuma tugabanya ibihe kuko urumva ikijya hanze n'ikigurirwa mu gihugu eya bisa twatuma twemera tukabikora ku mahera make mugabo ntitugiye tureka gukora kubera kovide twamye dukora kugera n'iyi saha abo bantu bamwe bamwe baza n'ubwo nicyo gituma wanashaka ntibikunzwe n'amakomande internationale gusa cyanke bamakuru amakomande yo mu kibano aradufasha gusumba mbere ayo yo hanze gusa ikibazo tuza guhura nacyo ni uko tudashobora kuronka ibikoresho by'amateri pomye ibikoresho kugira dushobore gusatisfeza basi n'abakeneye ibintu abakeneye ibyo bintu bose cyanke twamane reproducini iri ngaho nziza ikibazo intara biduhura ya mbere kuri icyo gikorwa ni ibintu bijyanye na sentire amarangi ni sentire ampudire irangi ry'ukuri dukoresha rikava mu bintu byiza bizima riva muri Kenya kandi riguha amafaranga menshi wana cyangwa muri cooperative akamutaye tubadukisha riguha amahera menshi icyo cyatentire bita braki kirabura birashobora kujya gushika mu Burundi igeze hafi nko ku mamajana atatu n'itanu kubera ibintu bya deduwano mani iki niba bariguze adesa senkani bigagushikino igeze nko kuri twasasi nkani kiro hanyuma nta handi hantu namwe riba ni muri Kenya ni kurumva kugira turironke dukora amarobingi menshi kandi dukora intuze maze afite ukoresha uburyo bwinshi n'ubwenge bwinshi n'amayeri mikuru yacu yo kurironka biratwara uburyo bwinshi basanga twe biratuvunye cyangwa biratumye rimwe na rimwe tudakora neza kandi iryo rangi ryirabura nyine niryo bari bande na ni afite babande n'umuhigo wera wa uko usanzwe usa wera ugacupanga ni n'umuhigo washyize mu irangi ryirabura ibyo bintu birakungwa cyane ku iso mugabe iryo rangi naryo rigasha yitwa ingenge turishikira hariho rero n'ayandi marangi mugabo amarangi yose y'ukuraga muri Kenya ibindi bya matepo myere nk'ibyo by'imihivu by'ubugwego byinshi ashaka kubitora bimwe mu kibitoke ibindi mukayanza mugabo na byo hari igihe tubibura ariko iyo haboneka agakomanda bagatanga base turabironka mu buryo buke tuba twarose nibyo ahandi ibikorwa byarabandanije uko ikwamye na covid yari yateye murakoze
ni byiza cyane ni byiza cyane 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 ko mwavuze ikintu gihambaye cereke yuko abanyagihugu abenegihugu bagenda baha agaciro ibintu bikogwa mu gihugu hagati ibintu bikogwa n'abarundi benyene bakaba aribo baba abakiriya ba mbere kuko burya umukiriya wa mbere n'umukiriya wa hafi hama uwundi akaza yiyongera ko birumvikana ko bifasha cyane mu mwuga nk'uyu cyane cyane uguje guteza imbere umukenyezi ahari hose mu gihugu. Reka mpindukire mbaze madame Nishemezwe, kumbure wavuze ko jamari wavuze ko mubigurishiriza mu Ibujumbura muri aka kanya. Madame Pascazi, mu gihugu hagati nabo nyene barahagaciro ibintu nk'ivyo mukora bakabigura, haba igiseke cyangwa haba igitunga cyo gushiramwo impuzu n'ibiki byinshi, naho nyene murafise ha masoko mu gihugu hagati haba ngaho ibubanza n'ahandi barabigura ibiciro biba bishoboka ko n'umunyagihugu ashobora kugura ibintu muba mwakoze.
Eko murakoze. Ngaho ibubanza nukuri barakunda bijya by'inkoko inkoko zijya bakoresha rimwe bamenyereye byo mu Burundi bya kera nyene bita icyatsi bita ugwamfu barabikunda cyane bakongera bagakunda ibiseke byo kugemuramwo imikindi bakunda barakunda nari ibindi tubyisha binini binini babyita pubere bakunda kubishyiramo impuzu cyangwa ibipapuro nyene mabiro barakunda kubitutuma cyane tukabibakorera mugabo ibiciro batugurira hanze sicyo kimwe nino ibubanza cyangwa ino ngaho Ibujumbura bacatuca turabacira bakatugabanya mpaka mugabo tugahuza
yego birumvikana ko aho uburi kuragurisha utegerezwa kukumbure kugendana nuko ubutunzi bwaho buba bwifashe. Yego hama ibikoresho umushinga nahe ndayize yavuze ko bisa n'ibigorana gato uretse amarangi ibijanye n'ivyo mukoresha ibitegwa murabironka vyoroshe muja kubirondera kure biba bimeze gute?
Ibi bitegwa byacu kuri biragoye kuronka ntitubironka byoroshe kuko ubu unya babikura kure hariho n'abandi barabikenera cyane rwose n'abandi barabikoresha cyane babifashiza ikawa amatomati urumva tubikenera turi benshi bigaca bitugora ari kuronka kandi n'amabeyi byatse biduka
biragorana kuronka. Mushinga nawe ndayizeye wavuze ku bintu by'amarangi akorerwa muri Kenya nta bundi buryo umuntu yogerageza kurondera kubuhingurira mu gihugu cy'u Burundi kuko birumvikana ko bizimbye cyane ibihumbi amajana atatu ku bantu muri koperative batanga ibihumbi icumi mu kwinjira kandi birumvikana ko bizimbye nta bundi buryo mubona muri kazoza kugira ngo mushobore kuronka ayo marangi mukeneye cyane kugira ngo ibintu bise neza bikoregwe mu Burundi irangi ziva mu Burundi nta bundi buhinga mubona muri kazoza mugiye kuzogerageza gukoresha Allô monsieur Jean-Marie
Kuri ndese nibaza kwari bintu twoshira ego muri kazoza byoshoboka ego twama twizeye ko imbere bishobora kugenda neza ariko icyo nibaza nimba hatarashobora kuboneka icyo waboneka nk'aka hakidine cyangwa gukora aya matentire mu Burundi ubona amaproduit muri akoresha ubuhinga bukomeye buhanitse sinzi ubagusa nibaza ko ibyo tuba bishoboke kumbure imana twizere kumbure ko bishoboka hakaboneka abantu bashobora kudufata mu mugongo na twebwe ayo matentire tukayikorera mubwo urumva n'ibintu bisaba ubuhinga cyangwa tekinoloji iriya base gatoyi byosaba yuko haba haboneka abantu n'imiburiburi badufata umugongo nka kumwe basanzwe bafata umugongo yani mashyirahamwe bakadufata umugongo bakazana nk'iyo izine de production ya sentire en poudre swati bubanza swati bujumbura hanyuma tukatora ya sentire hasi cyangwa tugashobora no kwagura ni ukuvuga ko byose byoroha kuko tuyasishobora no kwigisha abantu benshi tugakorera no mu gihugu cyose ntidukorere no mu ntara imwe cyangwa mu bizi ibiri tukadukorera ku rwego rw'igihugu hanyuma tugashobora gutera imbere rero tugateza imbere n'igihugu
ego kumbure ushobora kuri iki kibazo gikurikira kunavugira n'andi mashyirahamwe andi makoperative ku bijyanye n'icyo wavuze cyerekeye dédouanement ibintu biva hanze y'igihugu ayo mamatere muba mukeneye amatere premium muba mukeneye ava hanze hari ibintu byifashe gute kumbure kuri yobere ibintu byinjira gute leta mwo yobibafasha mu buryo ubu na buriya kugira ngo mushobore kubyinjiza mu buryo bworoshye
tresinzi kumbure amakoperative arashobora kuba atandukanye n'ikaba ifite uburyo ikora yindi kayifite uburyo ikora muga ku buryo bwacu twe turiho turakorera ko kentire tuyitumye byari kuba byo tworoheye mbere gusumba ari hamwe ifunze bakayizana na indege iva muri Kenya muga ikibazo kentire iyo kentire kubera ari produce nyike kenshi ntibakunda kuyemera ko izana indege bakayizana n'imodoka igahifata umwanya muremure edwanuma rero tuyitanga bayitanga ukuri kwamye ku kintu cyitwa sensire nibaza ko ata kintu na kimwe ashobora kubara kumbure kugira iyi saha ntacyo bari barashobora kuyivuga ko nimba bizaba ari koperative bakagira egisonorasiyo bimwe byo gukora nk'amakori ibyo ntacyo kuri twebwe ntibirashoboka sinzi gira mu minsi ibyo bitashoboka sino ubu yatwayiriha nkuko ibindi rero biba byose biba bibye kandi tukagera ku ijana nibaza ko mu minsi iza kumbure bishobora kudashoboka kuko amakoperative bariko baragerageza ukuntu bayashyigikira bayateza imbere hanyuma amakoperative arashobora kuba atandukanye kubera twirumva aho twatanguye nuko kumbura yo mu nyuma biba yaratanguye hariho abashobora kuronka iyo rizonorasiyo cyangwa abandi ntibayironke bivanye n'ingene iyo koperative iba yabaye fonde twebwe ubu ya ni koperative yigenga idafita umuntu cyangwa umubayere cyangwa kuyifatwa umugongo n'umwe mugabo twebwe icyo dukora umwuga turawuzi ubuhinga turabufite n'uburyo bwacu hatari dufite ubuhinga mugabo ibintu bijyanye n'ibikoresho n'uburyo bwa leta ibyo turiho turasaba twebwe
murakoze cyane Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri isanga mwumva buri munsi saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda muri isanga yo ku munsi wa kabiri ni muri isanga yijanye cyane cyane ubuzima amagara ibikogwa by'iterambere n'ibindi byinshi byerekeye umukenyezi n'umwigeme kuri mikoro muri kumwe na Oriane Tangishaka reka tumira mate turagaruka nitwagaruka turahakaryo abanywanyi bishwe rya Amerika bashikirize ibazo n'ivyumviro kubijanye na amakoperative kubijanye no kujisha kuja hamwe no kugerageza kwiteza imbere biciye muri cooperative. Facebook yacu aho mushobora gutanga nimero kugira ngo tubahamagare muterere ni radio yacu VOA. Naho nyine murashaka kuduha nimero zacu tukabakura mugaterera mu kiganiro cy'uyu munsi. Murakoze.
Bakunzi b'umukino wa basketball, irushanwa rya basketball Africa League rizwi nka BAL ryongeye ryagarutse. Ibi birori by'akataraboneka bigiye kuba ku nshuro ya kabiri, ngibi birakomanga. Natwe ku ijwi rya Amerika mudatenguha, ku bufatanye n'ubuyobozi bwa BAL tuzaba twabukereye tubagezaho imikino y'imbaturamugabo muri basketball nyafurika. Ruzambikana tariki ya gatanu y'ukwa gatatu 2022. Amakipe 12 yambariye urugamba rwo kwambura Zamareka mu Misiri ikamba yambitswe ubwo yegukanaga igikombe cya mbere cya BAL umwaka ushize. Ibihugu bitatu, Senegal, Misiri ndetse n'ubwo imisozi igihumbi, nibyo bizakira imikino 38 iteganyijwe muri BAL ya 2022. Turabararitse rero nta gukuraho urushinge kuri radio ya Nyijwi rya Amerika ndetse n'andi maradio dukorana, kuko tuzabagezaho iyi mikino irimo kuba, ibizaba bivugwa mbere na nyuma y'imikino ndetse n'incamake y'uko izaba yagenze. Basketball Africa League ku Ijwi rya Amerika. Nindu za kijyana ntimuzacikwe.
Radio Ijwi rya Amerika saniranire Washington DC mu kimwe no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga mwumva buri munsi, muri kumwe na Oriane Itangishaka. Turiko twihoza tuti mbega muri cooperative bifise akahe kamaro ko kuja hamwe, cyane cyane ku buzima bw'umukenyezi. Cooperative zikora gute ku batazizi, ku batazitahura umwuga wo kujisha ibikoresho byo kujisha ibiseke, inkoko, amasaho, ibindi byinshi, biva hehe, bifata umwanya ungana gute kugira ngo uvyige? Tanga rero nimero zanyu kuri Facebook yacu, mushobore gushikiriza ibazo n'ivyumviro kuri uyu mwuga no ku kuntu amakoperative akora. Turi kumwe ku murongo wa telefone n'umuyobozi w'ishyirahamwe wa cooperative des professionnels de l'artisanat de Bubanza, CPABU, Mumfunyapfunyo, ishyirahamwe rikoreramo abakenyezi barenga 200, riserukiwe na Jean-Marie Ndayizeye. Turi kumwe kandi ku murongo wa telefone na Nishemezwe Pascazi, umwe mu bakenyezi bari mu ntara ya Bubanza bari muri cooperative, ariko aragerageza kudufasha kumva ubuzima bwa cooperative, ubuzima bwa misi yose, ingene ibintu bikora n'ingene umukenyezi yogerageza kwifashisha kwiteza imbere biciye muri cooperative. Reka rero tuje ku mirongo ya telefone abanyonyi b'ijwi ry'Amerika nabo nyene batwakuye kugira ngo bagire ico bashikirije. Twakire witwa Ruhamya Ali. Ruhamya Ali, uraho neza? Mahoro, mahoro. Uri hehe? Duga ku ijambo bijanye na cooperative ukujisha uvyumva gute?
Kirehere ari uko ndebona n'ibintu bizaza mu kamera, ariko ndi nkagira ngo ndabaze usanga bakora imyuga ariko bagatanga abantu bagitura bagitura na hanze bagitura igaragara ku buryo babikundira n'abandi bantu babikora bikababeshaho, nta kindi kintu kibabeshe, ari wo mwuga buri gihe nabavuga ngo ubuzima bwa minsi yose niho babukesha. Ndi ndirabikura mu ibyo kubiboha bikabaho ngaho nyine batubwira imyuga irimo.
Ego, urakoze cyane. Telefone ntiyari yumvikana neza cyane, ariko kumureka mpe mushinga na Jean-Marie Ndayize yakwishure kubijanye n'inyungu ibirimwo, kumbure mu buryo bw'amafaranga ntangahe umwuga ukaba uwa misi yose umuntu akawukora nyine nk'umwuga nyine akora buri munsi. Mushinga na Ndayize yo mwishura Ruhamya Ali.
Okay, murakoze cyane. Inashwe kumwumva neza ingene yabivuze, ariko numvise modoke yisinzingira muraza ku kunyibutsa yariko bibaza ko yoba yari karavuga parutuntu tu abakora hanyuma bakaronka utuntu two duke y'inyene batunga mugabo nibaza yuko ata abarundi nibo baciye umugani ngo nta mugu ndakiza nibaza ko jewe kubyo maze kubona naho ngejeje ishyirahamwe kuva ntangura narabonye ko ahubwo ari ibintu bishobora gutuma ingo abakenyezi abigeme abantu bato babigizemo umwete bose bakabikora ko bishobora kubateza imbere bagatera imbere bakaba abantu bubakwa kubera uwo mwuga wabo bakora rimwe na rimwe mugabo koperative irakenera cyane yuko ironka abantu bayishyigikira cyane ibikwishyuye umutahe w'ibanze kugira bashobore kugera kure rero nimba byashyitse iyo koperative igashingwa nimba ari leta nimba ari abagira neza ntihagire ikintu bashobora kuyishyigikiramo na kimwe kandi rero ikindi kiyongereye ko ibyo bintu byo kugisha ibintu byo kugisha byacu kenshi bikora abantu baba ari bato bato ata buryo n'ayo makotizasiyo imyambike byo gukotiza cyangwa byo gushyira cyangwa imitahe bisanga binabagora gusa niba ntawe nikora mwewe ntacyo bafise bo kuyikora kugira bashobore gushyira mu ishyirahamwe muri icyo gihe rimwe na rimwe niho bigoranira ugasanga barageze no ku ntambwe n'udukoresho two gukora bimwe bashoboye bimwe biga bimwe byo kugisha byabo ntatwo bagifise kubera iki ubukene rero amashyirahamwe mwe nayo byaba byiza ko aronka abafata mu mugongo hanyuma bagakora ibintu bafise aho bahereye bafite umutahe bakoresha bafise umutahe cyane cyane umutahe w'ibikoresho ubuhinga bwobwo baba babuzi hanyuma muri koperative ntibahungukira ibyo by'amafaranga gusa barashaka kuhungukira ubwa mbere ubumenyi bakahungukira gufashanya bagafashanya mu kibano n'abandi umwe agize ikibazo bakamugarukira ko bakamushika ko hanyuma ntihagire uba nyamwigenda ko icyo cy'amahera rero nacyo iyo bafite umutahe mwiza bakaba bameze n'indongozi nziza mu za koperative imboneza z'ukuri zikunda abantu ba koperative abanywanyi ba koperative indongozi zibakunda iyo bafite indongozi cyane cyane barashobora gukora ibintu bikomeye bakabasabira uburyo hirya no hino naho ubutoto bunyaruka ubwo nyine bitebe bitebuke barate bakaburonka iyo bagumye ku bikorwa rero umutera intege uyu muntu avuga ko hari utuntu two kwisana two kwifatafata kutubwira ababeho mugabo nibaza ko irashobora kujya kimenyaruka ubwo nyine mugabo uko igihe gitera uko iminsi ihera ibintu byabo bikamenyekana barate bakagera ahantu batera intambwe basanga bate imbere yewe ingoma namubwire gatoyi ko mu Rwanda nakitewe ngiye ku muri visite de change kuraba nyine abo abantu bakora ibintu byo kugisha kugira dushobore kuhakura ubumenyi tugikorana n'umugambi twarashyikeyo turabara iminsi itatu habonye ko hari abantu bakora ibyo bintu bikabafasha batubwira amashyirahamwe bafata mu mugongo rero batararonka amashyirahamwe bafata mu mugongo birashobora kubagora gatoyi mugabo amaze kuronka abantu bafata mu mugongo bakabagira amapibirisite bakabashyira ibintu ku mbuga ngurukana bumenyi bakabafasha mu bintu bijyanye n'ibyo bikoresho amarangi bakayaronka byoroshye ya mihivu bakayironka yoroshye ubwozi bakaburonka byoroshye kora bakaba bafite umutahe kuri konti ya koperative sikumbura ari ababafashe mu mugongo cyangwa ari leta yabafashe mu mugongo muri icyo gihe baba abantu bakomeye bagatera imbere ahubwo n'abandi bakabihurumbira ugasanga ibintu abo bantu barateye imbere rero bibaza ko atari uko biteza kugenda koperative ni ikintu gikora hari abakunda no kuyitiranya ati koperative ni nka entreprise rero iratera imbere vrema abantu bagatera imbere bayo mu gihe ibintu byabo biri ku rutonde rwiza bafite abafata mugongo bakagira indogozi nuko murakoze
urakoze cyane urakoze cyane ego hari ikibazo kenshi dukunze kumva no kubona yuko urudandazwa gumashira hamwe nkaya aronse amasoko nk'akarorero akomakomeye amasoko yo mu mahanga nk'amasosiyete y'abanyamerika abafaransa n'abandi no mu bindi bihugu twumbure no muri Afrika bibagora gushitsa ibyo ishira hamwe risaba no kuvuga nko muronse isoko nk'igihoteli byinshi mu byo iryo hoteli iyo soko nini nya cyane ibikeneye muto bishitsa iyo hoteli runaka isavye nk'ibiseke ijana mu minsi itatu canke igihumbi mu kwezi ibyo bari nk'imwe mu nzitizi bihari ku buryo ko ko muri twovuga duti cooperative irafise aho igeza naho idashobora gushika ico mwe mukivuga kwige.
Aha murakoze cyane icyo rero ni kibazo kigaruka kuri cya kibazo cy'uburyo buke cooperative ishobora kubivisa abantu akabavisa uburyo ubuhinga ya hoteli ntacyebwe urumba na aho ari abantu ngene bangana n'abamama benshi kandi bashoboye mugabo rero iyo hoteli bashobora guca bavuga ati okay twe turakeneye ibiseke ijana turakeneye ibiseke amajana abiri cyangwa turakeneye korobeze dekoro ibihumbi bibiri ntamabaze ubu cyo bakora gusa cyo bajya bakora basabiyumve ati koperati yamashyirahamwe aripanze ko yamaze kuba azwi ku rwego rw'igihugu yamaze kuba ukumbe ntibamenye ashyigikiwe nande mbega barafite umutahe iyo rero bariko barakora batagira umutahe w'ibanze ati abantu bazanye basi n'ibihumbi n'ama nagatahe nagatoyi ngo babahati mubuze ibikoresho mudukoresha ibi mudukoresha yahama muheze mubandaye aho ni nka twebwe nje ndiko ndivuga ko nta muntu umwe aradufika mugongo muri icyo gihe komande barayitanga arije bajye bavuga ati bagerageje bakigora bacatanga nka cya gatatu cya amafaranga kugira bagarantise ko ibintu babikeneye icya gatatu rero twirukanga kuri ya marangi ya mihibu ya kabgati ya kitukagura tugaza gusanga ya mahera no gukwira nakwiye turabe usanga bishwaye tugiye gusubira kujya kuraba tugurane hariya tugurane muri banke cyangwa tujya kugurana muri microfinance wasaba bakakubwira ngo ni mu ndwi z'ibintu kuvuga wa mwanya ugasanga uri kuragenda abantu bakaza gutangura gukora bihuta bakaje bakora ibisa nabi cyangwa bidakwiye kubera impamvu y'uburyo buke apana impamvu y'ubuhinga cyanke impamvu ikava ku buryo buke bafise twebwe dufise uburyo bukwiye nko mu ishyirahamwe ryacu n'ingene basanzwe bakora barakoze amakomande yo hanze arajya muri Suwede biragenda neza yari na komande hafi y'imiliyoni nka zitanu arakoze komande ijya iyo hoho muri USA muri Amerika iyo hoyi hoho twakora keshi ziriya korobere nakubwiye zitwa iteni areni ajya makorobere ya dekoro tuyashyira umuntu yitwa Greg iyo muri etazini kandi byagenda neza mu gihe twari tugifashe mu mugongo na proje muri iyo proje kubera covid nyine afite ingaruka y'irya covid 19 iyo proje yaciye ihagarika kontra yari ifitaniye n'abo bantu bari kubadufashe ni ukuvuga bityo bigirwamo uko ubu rero duhatugenda ntacyo badutekereye ntibaduhaye n'ikintu na kimwe sigana ubumenyi mugabo nicyo gituma koperative twarayigumije ubu rero twari dukeneye ibiburiburi ngira ngo gufatwa umugongo bw'uburyo duroshe komande tukirirwa turajya gusubira kubanza kujya gusaba muri microfinance cyangwa ati tugurane cyangwa tugurane umuntu ataduha tukaba twifitiye uburyo bwacu tukaba dukora ibintu ku mwanya kandi tukabikora neza nubumenyesha yuko kuri icyo atangorane n'imwe yohaba mu gihe dufise uburyo ibyo dusima tugatora ibikoresha aho biri kumanya mutoye bikabigenda neza
murakoze cyane none wavuze ibihugu bitandukanye mumaze gushoreramwo muri ibyo bihugu kandi hariho n'amashyirahamwe y'abarundi harimo abarundi baba muri ibyo bihugu muramaze kwiyumvira kubegera ngo babafashe kurondera amasoko menshi canke yamaho ntanze akarorero hariho imigwi y'abarundi baba mu mahanga bimvukira zibubanza nk'akarorero. Mwarimu maze kumenya ko bariho, mwarimu maze kubegera, ari cyumvire cyo kubegera.
Ah, okay, nuko ri ntako tutakoze kugira dushere ko nka n'imiburiburi amasoko nk'iyo soko nariho ndakubwira ni magaze bita Afro Art yo muri Suède. Isanzwe idandaza ibintu bya artisana bya imyo ibintu by'ibigishano byakizwa muri Afurika. Mugabo naragerageje ku uca ku wundi muntu w'imvukira y'ububanza aragenda arabaza, hanyuma hageze ku bijyanye n'ibiciro niho yakambwira ati burya rero twasanze menga byogora na gatoyi kuko hari ayandi maprodu ava muri Senegal aza kudushikira azimbutse. Sinzi nemba ari kubera Senegal yegereye hariya, sinzi ngene bimeze. Mugabo urumva cyane uvuga ati rero kandi hari abandi zigifitaniye kontra, murindire gatoyi tuzosubira tubabwire. Ndabizi ko ari babandi bari kubadufasha ubwa mbere gutwarayo amaprodu yacu, sinzi ko ari abandi. Ni ukuvuga rero bica bihagarariye aho yasubiye kumbwira ingene byogenda. Mugabo iyo magazi yitwa Afroart isanzwe adanaza amaprodu ava muri Afurika. Hanyuma ahandi naho ahandi naho niko
ego mu masegonda make hama tugerageze gusozera ikiganiro mpaka jambo na madame Pascazi ariko komeza. Allo? Allo, mshinga nae ndaize?
Allo?
Mshinga nae ndaize ya telefone karigachi. Tari kore kamhindu kile madame Pascazi nda mwe jambo. Kumbure abuge choyo shikiri zabandi wa Kenya ziba genziba avo, ayema kooperative. Nuguri mwena rimwe bichumbagira impanuro bahanizihe. Kubo chane chane ubona mu kibano bashobora kugira icyo bungutse muri koperative nk'iyi.
Kinyano no bahanuko bo jama koperative bakaje mashira hamwe kwishira hamwe n'igiza cyane rafasha rafasha cyane nka jewe uri kurambira yuko noheba ishira hamwe yongora cyane. Bavuga mu kirundi ati utaye umwuga abataye abana. Ni ukuri je rafasha cyane nacyo gituma nanyu no batera intege yuko boje amakoperative mu mashyira hamwe bakayirukamo cyane bakayajyamo amakoperative bayakunze kuko irafasha koperative.
Ego urakoze cyane. Hama mushinga naheje amahenda yize mu minota mike dusigaje wavuze yuko mukorera mu gisagara cya Bujumbura aho mushorera ibintu byanyu kandi haboneka hazwi cyane aho ku kibanza cya DHL muri galeri mukoreramwo. Ni hehe neza na neza nimero bo baronka ko abifuza kwifatanya namwe kubashigikira canke kwinjira muri koperative?
Santere vire ibujumbura ibisaga cya Bujumbura hagati impande ya Place de l'Independance kirundi kibanza cyo hari kibanza cyo kwikukira ku ruhande rwo hepfo hariho galeri bita Alexander. Niho dufite ikibanza cyo kudandarizamo uwo dukenera nshobora kudusangaho umwanya n'umwanya bisaba turakorera iminsi yose. Hanyuma kontakti nayo sinzi ko notanga nimero ya kontakti nayo yanjye ya WhatsApp ni 71 ya WhatsApp ni agasaraba 751 82 85 95 iyo niyo nkoresha kuri WhatsApp.
Yego subiramo.
Iyindi sandwe ni agasaraba 751 82 61 79 85
Ego, murakoze cyane.
Nuko
ego.
Nayo yacu yitwa Cooperative Professionnelle de l'Artisanat du Rwanda. Murakoze.
Murakoze cyane gose yari Jean-Marie Ndayizeye kumwe na Pascazi Nishemezwe bariko baradufasha gutahura bijanye n'amakoperative ingena akora ni ingene umuntu yo yinjiramo kugira ngo yifashishe cyane cyane umukenyezi. Murakoze rero ni ho dukiye gusozerera ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murakoze abaterere mwese n'abaduteza amatwi. Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ibindi biganiro byacu ni kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Murakoze mubandanye mwumviza ibiganiro byacu.